Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi mwabonye ikingura muri kumwe na Thomas Kamirindi mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Abarimu bo mu bigo by'amashuri yigenga yo muri iki gihugu cy'u Rwanda bari mu mibereho mibi muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya corona. Sendika yabo irasaba leta kubagoboka.
Hari n'ikindi kibazo ahubwo kitavuga, turavuga ku mushahara baranashoje. Ubu rero ingaruka zabyo ubu ntidushobora no gukomeza uko twashyizeho urubuga, ariko ugasanga umwarimu cyangwa abaduhagarara adashobora kubona airtime kugira ngo dushobore gukomunika kuri urwo rubuga.
Nkotanyi Abdon Faustin ni umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu bo mu bigo by'amashuri yigenga n'abakozi babikoramo Sineduc mu Rwanda. Naho mu Burundi kwiyamamaza birakomeza. Ijwi rya Amerika ryakurikiranye uko abakandida Agaton Rwasa na Domitien Ndayizeye biyamamaje ejo kuwa kane, kandi mu Burundi niko bamwe mu bayoboke ba Rwasa bafungwa. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari abanzirizwa nk'uko mubizi nayo hirya no hino ku isi. Shuti banywanyi b'ijwi rya Amerika rero koko mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Thomas yahere mu yavugwa ku Burundi. Inyuma y'urupfu rw'umugwiza tunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata mu Burundi, abemeza ko babibonye basiguye ko nyakwigendera yoba yanyurujwe n'abantu batandatu bambaye impuzu z'igipolisi igihe cy'isaha 2 z'ijoro ku munsi wa gatatu. Isoko y'ijwi rya Amerika yasiguye ko yoba yaranyurujwe avuye muri Sona muri zone Rohero ya komine Mukaza ahasanzwe aba. Ababonye ikiziga ciwe bavuga ko cari gifise ikiziriko mu izosi bisigura ko yoba yarishwe anigishijwe umugozi. Ubushikiranganji bw'umutekano bwatangaje ku munsi wa kane ko amatohoza kuri ubwo bwicanyi yatanguye. Pierre Nkurikiye abuvugira yasiguye ko umuntu umwe yamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza. Jackson Simbananiye ni umwe mu bavunjayi ba kera muri uyo mwuga. Mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze yarafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Icyo gihe yagirizwa kuba yaranse gushyira mu ngiro ingingo y'ibanki nkuru y'igihugu igenga ivunjwa ry'amafaranga. Gushika ubu abamwishe n'icyo bamwiciye ntibiramenyekana. Abategetsi ba Somalia barungitse za kajugujugu gucucagira imiti ku nzige zateye ibiterwa kandi zigiye gushyira mu kaga igisata cy'ibifungurwa cyari gisanzwe atako cyifashe muri icyo gihugu. Abahinga bavuga ko izo nzige zo mu Bugaragwa zatanguye kuvogera karere ka Afurika y'ubuseruko kuva mu mwaka uheze kandi zigeze zitera ubwoba nk'uku haraheze imyaka 25. Igihugu cya Ethiopia kibanye nacyo nyene cyaratanguye kwirukana izo nzige muri indwi nyene. Abahinga mu by'umutekano bavuga ariko ko kubera intambara ziterwa n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia hari bice by'icyo gihugu izo ndege zivomera imiti zitazobasha gushikamo. Muri Sudani y'Epfo abantu 226 barimo abasivile barishwe, abandi 19 barakomereka igihe abantu bataramenyekana bitwaje ibirwanisho batera ikigo cya gisirikare muri iyi ndwi. Icyo gitero cyabereye hanze y'igisagara cya Kadugli mu bumanuko bwa leta ya Kordofane y'ubumanuko. Umukuru w'icyo kigo General Hamdan Dagalo yaneguye icyo gitero cyabaye ku munsi wa mbere. Nta muntu arafatwa kandi ababikoze ntibaramenyekana. General Dagalo, umwe mu bagize inama y'igihugu itwara muri iki gihe, yavuze ko icyo gitero gifitaniye isano na politike, yagiriza abo bitwaje ibirwanisho kugerageza kubiba umutekano muke kugira habe uruhagarara mu banyagihugu no gucanishamo abasirikare ku mvo za politike. Muri Afurika kandi igipolisi muri Kamerune kiramaze gufunga abantu baharurwa mu majana bahorwa kuba batambaye udufukamunwa two kwikingira COVID-19 mu bibanza bihurirwamo abantu benshi. Ni mu gihe abandura uwo mugera barushiriza kwiyongera muri ico gihugu. Utegetsi mu gipolisi Oswald Ateba yashikirije ko bafashwe ku itegeko rya leta ko umuntu wese aja mu bibanza bya benshi abwizwa kwambara agapfukamunwa kuva isaha 12 z'agatondo. Kameruni imaze kuronka abashika 3,000 banduye n'139 bamaze gupfa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije kuri uyu wa kane ko ariko ararondera inzira yo guhasha Ubushinwa bivanye n'ukuntu bwabyifashemwo ku kiza cy'umugera wa corona. Trump avuga ko mu byokorwa harimo guhagarika imigenderanire yose n'igihugu cy'Ubushinwa. Amerika yemeza ko Ubushinwa bwigunganye amakuru ya COVID-19 kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu ntango za 2020. Igihe umugera wariko urakwirakwira ku isi uzananye mu ntara ya Wuhan. Amerika ivuga ko ishobora kandi guha uburenganzira abanyagihugu bayo kwitwarira Ubushinwa ku byononywe na COVID-19 ku butunzi hamwe n'amagara yabo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko ubusumbasumbane bw'abantu mu mibano n'ubutunzi bizotuma bigorana kurwanya burundu umugera wa corona. Umukuru w'igisata cya ONU kijejwe agatega ka muntu Michel Bachelet avuga ko ibyo bishobora kandi gutuma haba ibindi biza bikomeye muri kazoza. Mu mezi kimaze, ibiharuro byerekana ko abakene bafuye ku bwinshi barwaye indwara zo mu mitwe kandi bagize n'ibibazo by'ubutunzi. Bachelet asaba ko ibi bibazo bikwiye gutorerwa inyishu mu gutegura kazoza keza k'inyuma ya COVID-19 kandi katavangura.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti bamwanyi yindi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri internet @ radiyo yacu voa.com, kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Burundi kwiyamamariza amatora birakomeje. Amatora azatangira kuwa gatatu utaha. Ejo Ijwi rya Amerika ryakurikiranye kandida bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu Agathon Rwasa w'ishyaka CNL wari mu ntara ya Gitega na Domitien Ndayizeye kandida wa Kira Burundi wari mu Kayanza. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Imbyino n'intambo zinyuranye nizo zasamira ni bugendana aho Agathon Rwasa yari yagiye kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Umutekano wari wose aho Rwasa yiyamamarije. Mu ijambo ryiwe yagarutse ahanini kunyuruza amatungo y'igihugu kugira abantu biteze imbere, abandi bariko baracinyizwa. Rwasa amenyesha inyana zotuza mwe nabo bantu.
Nuko leta yokubaka amazu, ayo mazu abayakeneye mu bakozi bayo ikayabapangisha mugabo mu nzira yuko azoteba akabegukira, icyo bita mu gifaransa systeme de location vente. Twizera yuko muri icyo gihe akaboko kugabanuka, kuko nimba benshi biba kugira ngo bubake amazu, icyo gihe ako kazi yoba gafise, yoba afise garanti ko aho hantu naho ahapanze hataramwegukira mujya azogoma mu kazi kiwe akora neza aguma hembwa atera imbere mu kazi. Impera n'imiruko iyo nzu izogira gute izomwegukira.
Uwo mukandida wa senere amenyesha kandi ko azokwegereza ubutegetsi abanyagihugu.
Muri programme y'iwacu nuko ama provinces azogabanuka n'ama komine akagabanuka, mugabo bijye bavuga ngo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu tugatunganya ku buryo ibyo umuntu ashobora kurondera mu bushikiranganje byose ashobora kubirondera ku rwego rw'ikomine, ku rwego rwa province. No kuvuga yuko abakozi muri province cyangwa mu ntara cyangwa ari hasi muri komine bazoba kumbure baruta abariyo uno munsi mugabo bafise ubuhinga n'ububasha bibangabangana n'ubwo hejuru gushika mu bushikiranganje.
Ahi bugendana rero kiretse ku bunywero n'amabutike byari vyugaye kwitegeko ry'abajejwe intwaro ivyatumye abanywanyi bagwasa baburaho bivunira umusase, barashima ko ibikorwa vyagenze neza atawubari ugwara. Mu ntara ya Kayanza naho ku kibuga cy'umupira w'amaguru Igatwaro hagati mu gisagara cha Kayanza intara Domisiano Ndayizeye asanzwe avukamwo abantu bari baje kumusanganira ku bwinshi. Ijambo yashikirije ryashimikiye ku rukundo muri vyose na hose.
Bene data mukore mukunda igihugu cyane, mugakora mudakunda igihugu cyane, mudakunda u Burundi n'abarundi, iyo ni yanye ndamuvano yuko umuntu akora yuzuza umufuko wiwe akibaza yuko namwe abantu baza bavuga ngo muri bipinga. Iyo ni yange ndituma dufise bene data bari hanze bahezeye, birakenewe yuko bari ya bene data bari hanze bari abarundi bari hanze bataha mu gihugu cyabo, ni ngombwa bategezwa gutaha, kuko kubarekeza hanze ni kwa kwibikira ikara mu gashamba, kandi hanze sindababesha harabishe. Nico gituma rero nashaka gusaba ishimitse yuko dukunda iki gihugu cyacu, kuko niyo ngendo nyamukuru ituma dushobora kurangura ibikorwa n'umutima utekanye.
Imutimuzi mu ntara ya Bujumbura, Gaston Sindimwe wa Iprona yashimikiye cyane kukunagura amasezerano ya Arusha, kandi akabemera ko azotwarira bose mu gihe baramukatsinze.
Abarundi bakeneye gusubira kubana batinubana, ibyo nicyo twifuza mu Burundi. Mu byerekeye bya politike, umugambo w'abasigana Iprona ni mwawuhunda amajwi, kuko twifuza amajwi y'abadasigana n'iy'abarundi bose, kuko ntituje gutwarira abadasigana gusa, tuje gutwarira abarundi bose, kugira twereke ubudasa bindi migambwe aho itwara igatwarira abo muri iyo migambwe gusa. Tuje gutwarira abarundi bose kugira ngo dusangire ikivi, dukunde ikivi, tuja mu nzira y'iterambere.
Lewa Nsengenda Kumana aserukira umugambwe Sawanya Frodebu yari muyira mu ntara ya Bujumbura. Francis Rohero nawe yamarije mu ntara ya Mwaro, na Evariste Ndayishimiye umukandida wa CNDD-FDD akaba yiyamarije mu ntara ya Bubanza. Ikibonekeje nuko nkuko vyabaye mu Rutana na Makamba, aho umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi aciye amashuri uwo munsi nakora. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tuvuye mu Burundi tugiye mu Rwanda, aho sendika y'abarimu bo mu bigo by'amashuri yigenga n'abakozi babikoramo Sineduc mu magambo ahinnye isaba leta kuba ariyo ibahemba muri iki gihe amashuri afunze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Asumta Kaboye yaduteguriye inkuru.
Iyi sendika ivuga ko ibigo byigenga bisaga 60 aribyo bimaze kubatangariza ko byahagaritse amasezerano y'akazi kuva mu kwezi kwa gatatu, nyuma yaho leta ihagarikiye amashuri kubera icyorezo cya COVID-19. Ibi bigo bibarura abarimu basaga 900, bose ubu bugarijwe n'ibibazo batazi igihe bazabisohokeramo. Bwana Budoni Faustin, umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu bakora mu bigo byigenga, yabwira Ijwi rya Amerika bimwe mu bibazo bibugarije.
Ibigo rero bindi byinshi dufite bahagaritse kwezi kwa gatatu bahemba batanga n'amabarwa. Tuvuge nk'ubu gati dusheshe amasezerano cyangwa duhagaritse amasezerano kugeza igihe COVID izakirira. Wakwicara ukibaza niba koko yahagaritse amasezerano cyangwa yayasheshe. Uwanditse nk'uko nko kuvuga ngo COVID gikiza ni yamara imyaka 2 so umukozi ikitegeko ryemera ni iminsi 90 ushobora gusubika amasezerano. Gihe cyo birenze rero wagombye gufata umukozi nk'utakiri mu kazi. Ababo ni ibigo bigera muri 30 byanditse gutyo. Ibyo rero ukasanga nabyo binyuranyije n'amategeko. Hari n'ikindi kibazo ahubwo kitavuga, turavuga ku mushahara haranashonje. Ubu rero ingaruka zabyo nk'ubu ntidushobora no gukomeye kuko twashyizeho urubuga, ariko ugasanga umwarimu cyangwa abaduhagarara adashobora kubona airtime kugira ngo dushobore gukomunika kuri urwo rubuga.
Bwana Budona asobanura ko ibigo byibumbuye muri sendika yabo birenga 1,000 kandi byinshi byamaze gusezerera abakozi babyo, nubwo kugeza ubu babarura 60 gusa. Uyu muyobozi akaba ariho ahera asaba Minisiteri y'Uburezi gushakisha icyo yakora ngo ababarimu ibavane mu gihirahiro.
Minidiko ubwo bisanzwe bifite ingengo y'imari, navuga ubu ngubu itarimo gukora, nk'aya mafaranga bajyaga batanga kugaburira abanyeshuri n'ibindi ku bigo, bagira nibura bakishyura icya kabiri cy'umushahara. Icyo kigega nacyo cyaza kikunganira umukoresha ku buryo umwarimu agumana umushahara we. Igisubizo nta kindi ni uko bahembwa. Bashoboye guhembwa bashobora kubona icyo bafungura, ariko bakishyura n'amazu. Gusa twebwe ubu ngubu turimo icyo turimo dusaba ni uko na biriya bigo bifite intege nke wenda bitahemba gukorera mu kwezi kwa mbere. Leta ntiyashyiraho icyo kigega, ntibagoboke guhera nibura muri uko kwezi kwa gatatu kugira ngo bahembwe.
Abari mu bigo byigenga bemeza ko bahagaritse imishahara yabo kuva mu kwezi kwa gatatu bakibaza uburyo bazageza mu kwezi kwa cyenda batarongera guyembwa. Abavuganye n'ijwi rya Amerika baravuga ko ubuzima butaboroheye.
Akomeye ntabwo tuzi dore ibyo urumva nkange ngo umuntu utahinje abandi n'abandi mahitamo ndanasirumva ubuntu wari umaze wenda imyaka ingahe nkora nigenga ku buzima ntabwo byoroshye habe na mba. Genda uraraguza mana yawe ikintu cya mbere kitugoye sifite nyine abantu dukodesha inzu urumva n'ubundi barifite materiyeri zanjye ubuse umuntu wawe bazindikira ninde. Ikindi kubona icyo kurya nyine nabyo bizatugora pe ntabwo leta wenda yigeze ivuga ngo abarimu bagire icyo bafashwa reta.
Kugeza ubu leta isobanura ko abarimu bayikorera izakomeza kubahemba ndetse no kubaha amahugurwa muri ibi bihe amashuri adakora. Ikibazo cy'abakorera amashuri yigenga leta ibasaba kuyoboka ikigega cyashyizweho kigamije kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya COVID-19 icyo kigega kikabasha kubagoboka. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Madame Irere Claudette.
Abo mu mashuri yigenga ni nabo ntekereza ko bagize ikibazo cyane muri ibi bihe. Turabizi abenshi baratwandikiye abandi baraduhamagara, gusa hari ikigega leta yashyizeho cyo abikorera ndetse bari mu mirimo y'ubucuruzi ndetse n'ibindi by'umwihariko n'amashuri yigenga yemerewe kuba yajya gusaba ubufasha muri icyo kigega. Ubufasha rero twifuza ko basaba ndetse tuzanabibafashamo aho bishoboka nuko ubwo bufasha bazabwerekeza mu gufasha cyane cyane abarimu babo.
Yaba abarimu cyangwa abayobozi ba sendika bose bagaragaza ko mu gihe ntacyakorwa ngo abarimu bo mu bigo byigenga nabo babashe gufashwa bishobora kuzagira ingaruka mu burezi mu gihe kizaza.
Ingaruka ni nyinshi nuko umwarimu wamara amezi 5-6 adahembwa uburezi ntacyo bwamumariye abonye hacuruza n'imboga nibyo yajyamo kurusha kuba mu burezi.
Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu nibwo hafashwe icyemezo cyo guhagarika amashuri kubera kwirinda ikwirakwizwa ry'indwara ya COVID-19. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu ubwo leta yafataga umwanzuro wo kugira ibigo bimwe na bimwe ifungura bikongera gukora yanzuye ko amashuri yo azongera gufungurwa mu kwezi kwa 9. Gufunga amashuri byagize ingaruka ku barimu n'abandi bakozi b'ibigo ku mashuri yigenga kuko amasezerano y'akazi ya benshi yahise asubikwa kugeza ubu bakaba batazi ikizabatunga kugeza mu kwezi kwa 9. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, sabarimu bo mu bigo by'amashuri yigenga bonyine gusa bafite ibibazo by'imibereho muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya corona. Abahoze batwara abagenzi kuri taxi moto mu mujyi wa Kigali nabo niko bamereweho. Mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa yahuye na bamwe muri bo baraganira.
Si mu nzu z'imyidagaduro cyangwa sinzu berekaniramo filimi zizizwi nk'agasobanuye, ahubwo ni mu icumbi ry'umwe mu batwaraga abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali mbere y'umwaduko w'icyorezo COVID-19 ku butaka bw'u Rwanda. Umuryango w'abantu batanu bari imbere ya televiziyo barihugenzereza ku gasobanuye.
Sanze ndi mu rugo nyine kuwandi kuri afime no kugira ngo bwire umuntu kuryama barabirambiwe.
Ni mu gihe ibyumweru bibiri bigiye kwihirika, leta y'u Rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 igakomorera imwe mu mirimo igasubira gukora mu mugambi wo kuzahura ubukungu bwazahaye. Moto, amagare n'izindi serivisi zimwe ziri mu zitarakomorewe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo, ariko moto n'amagare byemerewe gutwara imizigo bikayigeza kuri beneyo. Uyu Duhimbye Mugabo avuga ko gutwara imizigo nabyo yabigerageje ariko akabura icyo atora. Yahisemo ko tumurindira umutekano.
Nubwo bavuze ngo moto zemere gutwara imizigo, ariko ndakubwiza ukuri, uko moto zanganaga muri uyu mujyi wa Kigali, uzi ukuntu zanganaga nawe warazirebaga. Nakije moto njyewe njya Nyabugogo, naparitse moto ari uwari wambwiye ngo umuntu ngo arazinduka ngo karagiyeho kareza 10:00 ku gari inzira igera 5:00 ntarabona n'uwo muzigo wa 500 wenda mbona nguye ngo unajyana mu mujyi. Reba rero no kubona esansi urumva ari ikibazo.
Muri ibi bihe serivisi zitari nke zakomorewe, ubutegetsi buvuga ko nkeya zasigaye zitarakomorerwa abazikeshaga hamaramuko bazakomeza gufashwa nk'uko byakorwaga igihe buri wese atari yemerewe kuva mu rugo. Profeseri Shyaka Anastase, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, uku niko yabitangaje.
Ariko niba tuvuye hari batwaraga moto akaba atarayitwara mu mujyi wa Kigali kubera ko ntani samba afite yahingamo ngo nuko yitunga, birumvikana ko nanone muri iyi minsi ibiri tugiye gukorana n'inzego bireba, ariko ikigaragara cyo nuko nyine byumvikana ko abo tuzafasha bazagabanuka cyane nkuko n'imirimo isigaye itakomorewe nayo yagabanutse cyane iyo bahaba bazaba ari bake cyane
ibihabanye n'ibyo hari abamotari bamye badutakambira n'ubu bake dutakambira ko bakomeje kwicira isazi ku maso bagasaba ko nabo bahabwa ibibatunga n'imiryango yabo igihe batarakomorerwa
abamotari twatwaraga abagenzi kuri moto natwe tudafite ukuntu twabaga sibyo nk'abandi bose bo mu gihe tutarakomorerwa twasabaga leta nk'umubyeyi wacu kutuzirikana ikamenya ko dufite imiryango mu by'ukuri bakareba niba ari umuceri batugenera niba ari ako gahunga kazima batugenera kugira ngo natwe tubashe gukomeza ubuzima mu gihe dutegereje yuko natwe leta ireba ko bikwiye dusubira mu kazi natwe tugasubira mu kazi
ubu ijwi rya Amerika yahimbye mugabo si umwihariko ku mibereho mu gihe bari batunzwe na moto uyu nawe mu mujyi wa Kigali Gikondo agahuza na bagenzi be bari mu bwigunge basaba ko niba batabonye ubufasha leta yabemerera nabo bikabakomorera bagasubira mu muhanda
turasaba leta itukomorere natwe yatwemere tukore tutunge imiryango yacu kubera tubayeho mwuyo etasawo kujangwe kufashe kare mwari yitu nze uwanyiri mazu watumere nabi wabawashe ni ya mafaranga yabo uramunyo lawa kakuleba nabi ukasanga nawe na wali wawe aliko neivazo vinshi chane babi gize kutio wakawu ufatile ngamba tuzabi uwairiza kainda uwazawa tulibugufi na kutuwa kwandu zawa
abamotari bavuga ku inzego z'ibanze zitabahi bibatunga muri bibihe ngo zishingira kukuba bibumbiye mu makoperative yavuga ko uko umwaka utashye ariko bashyiramo imisanzu n'ibindi amakoperative abayabamo batabura kwemeza ko ari baringa
nta kintu bigize batumarira tujya muri koperative tugatanga imisanzu kugira ngo umuntu yego nuko tutagaragara mu muhanda utari muri koperative
iyo kugeza neza nta koperative yigeze imana igikiri gicumi uboneye mu rugo gusa
Oburi gukora iki suku.
Na Daniel Ngarambo kuri ihuriro ry'abamotari mu Rwanda avuga ko muri bihe hagiye habaho gufasha abamotari bikozwe n'amakoperative yabo bigashingira ku bwizigame babaga bafitemo. Ariko nanone ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda RCA kiri gukurikirana ngo hamenyekane impamvu haba hari abatarafashijwe kubaho muri ibi biho byagaragara ko yabigize mu ruhara kabiryozwa.
Ariko noneho tugarutse inyuma ikigo cy'amakoperative RCA gukora ubugenzuzi mu makoperative y'abantu batabashije gufasha abamotari kugira ngo barebe koko n'iki cyatumye abamotari amafaranga batayabona. RCA niho yagiye gukora ubugenzuzi kugira ngo irebe se koko n'umumotari utarayatangaga cyangwa ni koperative yabitse nabi. Ibyo ngibyo rero nuko birimo bikemuka.
Ukuri ihuriro ry'abamotari mu Rwanda akavuga ko kugeza ubu batari gukora kubera icyorezo COVID-19 hari tumwe mu turere twabigize umwihariko mu gufasha abamotari kuba basunika iminsi. Bwana Ngarambe akavuga ko aho bitari umwihariko n'ibishoboka ihurira kuri yeri zatanga intonde ku nzego z'ibanze bagaragaza ko abamotari bakeneye ubufasha.
Aho batari babigira umwihariko ubu twasaba yuko naho bagumye bagafashwa ariko natwe none n'ubuyobozi bwacu tugakurikirana ba abamotari byaba ngombwa tugatanga n'intonde kuko turazifite z'abamotari kugira ngo bamenye ko abamotari kuko ibyo kurya bari kubibona tukaba twazitanga mu midugudu hose cyangwa se mu mirenge bakareba ko abamotari bari kubibona mu gihe batari bafungurirwa akazi kuko ibyo kubaha byo birahari birateganyije.
Ku ngingo yo gukomorera abamotari nabo bagasubira mu kazi bakeshaga amaramuko Bwana Ngarambe akabwira ijwi rya Amerika ko bikiri mu bushishozi bw'igihugu bitewe n'uko ngo icyorezo cyaba gihagaze na cyane ko abategetsi nabo bazirikana akamaro ka moto ku gihugu muri rusange. Kugeza ubu mu gihugu hose harabarurwa ibihumbi bisaga 45 by'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Bagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi. Umugambwe CNL wa Gatorwasa uratangaza ko abanywanyi bawo barimo abafite uruhare mu bikorwa byo kugenzura amatora bakubitagurwa cyangwa se bagafungwa. Mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yakurikiranye iyi nkuru.
Amakuru atangwa na zimwe mu ndongozi zo mugambwe muri iyo ntara ya Kirundo avuga ko abenshi mu bagiye barafatwa bari ku ntonde z'abitoza mu manama mpanuzi wa jambo y'amakomini atandukanye. Abandi bamaze guhagarikwa n'abari ku ntonde zashikirijwe imirwi yigenga ijeje gutegura amatora mu makomuni sesi kugira ngo bazocungere amatora ku biro vy'itora ku izina ry'umugambwe CNL nk'uko abo dukesha ayo makuru babivuga. Abo babandanya basigura ko umugambwe CNL umaze gushikiriza amakenga abajeje intwaro ko mu gihe umurindi wo guhagarika abo bashize imbere ku ntonde ubandanya ukuri bashobora kuja mu matora batagira abitoza ndetse n'abazobafasha gucungera amaju yabo. Indongozi za CNL mu ntara ya Kirundo zitanga no makuru zemeza ko ico bita gasomborotso bakoregwa ari bumwe mu buryo bwo kubaca intege. Ivyo biruko mu gihe inzego za leta n'iz'umutekano mu Burundi zikomeje kwagiriza uwo mugambwe uramutswa Gatongwasa guhungabanya umutekano mu guhohotera ahanini abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umugambwe SNL akatari gake umaze kwamirira kure ivyo vyagirije ugasigura nyabuna ko bamuke babo bo muri CNDD-FDD ari bo babangamiye. Bamwe mu ndongozi za SNL bari mu Kirundo babwije urya Amerika ko badatahura mbere impamvu abanywanyi babo ari bo batabwa mu mvuto imbonerakure bagiriza ako gasomboroto zikabandanya zidegemvye. Kuri ico kibazo basaba abajeje intwaro n'umutekano kuterekana aho bahengamiye mu gufata imigambwe kumwe ku rubuga rwa politiki. Hagati aho Agatongwasa Mwikete aheruka kwandikira umukuru w'umurugujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Seni yamusabye gukosora vyihutigwa twa sorobo twibonekeza mu gutunganya amatora. Bimwe mu vyo yavuze bidahumuriza harimo itangwa ry'amakarata yo gutora yatanzwe uko bitari bikwiriye. Rwasa muri iryo kete yemeje ko hari amakarata yanditse ko n'abantu batakiri kuri nosi canke bahunze. Ivyo bigashobora gutuma kuri we hagagamishwa ibitigiri vy'abatoye gutyo amajwi akegurirwa abayo manyanga yoba ariko arakorerwa. Rwasa muri iryo kete ry'impapuro zitanu ijwi rya Amerika dufitiye kopi yemeje ko bamwe mu banywanyi biwe batwe amakarata yo gutorera ko abandi aratabagurwa. Agatongwasa muri iryo kete abandanya avuga ko igenwa ry'abazocungera amatora ryoryo arico yise akajagari. Ku rutonde yahaye Seni yerekanye ko hari amakomune usanga atagira umuntu n'umwe wa SNL azofasha gucungera amatora mu gihe muri ayo makomune nyene uhasanga abandi barenga igihumbi ba CNDD-FDD. Kuva imyamamazo y'amatora ategekanijwe kuwa 20 ku kwezi itangura mu gihugu cy'u Burundi, muri rusangi abanywanyi b'umugambwe SNL barenga 300 baramaze gutabwa mu mvuto. Abenshi muri abo babarizwa mu busho butandukanye bwo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uharugwamo ababa ba 200 byitezwe ko bazoburanishwa kuri uno wa gatanu. Abo bakaba bagizwe ahanini n'indongozi z'umugambwe SNL ku mitumba itandukanye, abigisha akarangamutima mobilisateur mu Gifaransa n'abase kwinjira ku nguvu mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Barimo kandi abazohagararira SNL ku biro vy'itora co kimwe na bamwe mu bazokwiyamamaza nk'abashinga amateka ku izina ry'umugambwe SNL wa Agatongwasa.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze itariki nk'iyi umunsi mu mateka habayeho. Turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Igihugu cya Israel cyari cyaraye gitangaje ku mugaragaro ko kigenga maze bukeye bwaho ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1948 ingabo z'ibihugu by'Abarabu aribyo Misiri, Transjordani ariyo Yorudani y'ubu, Siriya, Libani na Iraki byinjira muri Palestine. Bibutse ko ingabo z'Ubwongereza zahagenzuraga zari zacyuye igihe zari zarahawe n'umuryango w'abibumbye. Izo ngabo rero zahise zigarurira uduce twinshi dutuwe n'Abarabu maze zitangira kugaba ibitero ku ngabo za Isirayeli. Iyo ntambara yamaze amezi 10 ibera cyane cyane muri Palestine mu nama yabereye mu mujyi wa Jeriko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1948. Abanyapalestina 2000 bayitabiriye basabye ko Palestine yakomekwa kuri Transjordani kugira ngo habone nike ubumwe mu Barabu. Iyo ntambara yahinduye byinshi mu karere, yatumye abanyepalestina bagera ku 70,000 bahunga igice cyahise kigarurirwa na Isirayeli bahinduka impunzi. Abanyepalestina bavuga ko ari umunsi baboneyeho ishyano, ibyo bita al-Nakba mu Cyarabu mu myaka 3 yakurikiye iyo ntambara. Abayahudi bagera ku 70,000 nabo batashye muri Isirayeli bakaba bari barirukanywe mu byabo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Nshuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC, buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Namwe rero mukora uko mushoboye mwirinde iki cyago. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.